mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabaramukije inshuti namwe bagenzi muduteze amatwi muri kumwe na Oriane Tangishaka. Kuri uno munsi wa kabiri nk'uko bisanzwe ni umunsi tuganira ku buzima, amagara, ibikorwa n'iterambere ry'umukenyezi n'umwigeme. Nyuma y'imyaka ine amahiganwa y'abigeme baba Miss Burundi yarahagaze uyu mwaka wa 2021 nk'uko bitangazwa ishyirahamwe SS Enterprise rigiye kunagura ayo mahiganwa rifashijwe kandi rifashwe mu mugongo n'ibisata bitandukanye bya Leta y'u Burundi. Ivyo bikaba byashikirijwe ku munsi wa kabiri w'indwi iheze tariki 2 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka wa 2021. Ni mu gihe habaye urubanza canke ico twokwita inama yo gushikiriza icese abazotunganya ayo mahiganwa. Itangazo ryashikirijwe n'umutambukanyi mukuru w'igihugu cy'u Burundi umufasoni Angeline Ndayishimiye, akaba ashigikiye kandi azofata mu mugongo iki gikorwa. Reka tubashikirize bimwe mu byashikirijwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye mu kumenyekanisha iyugurwa icese cy'ibikorwa bya Miss Burundi w'uyu mwaka wa 2021.
Nakanyamo neza ntangere kuba kumwe namwe kuno munsi uri hejuru udasanzwe kugira ngo dutanguze icese ihiganwa ryahariwe umwigeme w'akaranga mu Burundi kandi w'incabwenge ariwe twita Miss Burundi 2021. Turabakengurukiye kubona mwitavye ubutumire twabahaye, kikaba kigaragaza ko mwebwe muraje ishinga no kubona umwigeme w'umurundikazi ateye intambwe kandi ateye imbere kugira ngo atogwe aserukire igihugu cacu mu makungu ndetse no mu mico y'Abarundi yamye iranga Abarundikazi. Hari haciye ikiringo cy'imyaka ine iri higanwa rikaba mu gihugu cyacu kubera imvo zitandukanye. Muri uno mwaka rero twabonye ko ryoba ryiza risubiye kuba, na cyane cyane twifuza ko ryoba ihiganwa ry'akarorero isumba ayandi mahitamo yose yitangiye imbere mu kwitorera umwigeme mwiza w'akaranga w'incabwenge afise imigambi irashe, imigambi izoteza imbere igihugu cacu kandi imigambi izoteza imbere umwigeme w'umurundikazi igateza imbere n'umukenyezi w'umurundikazi.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Uno munsi twatumiye Madame Dacia Munezero, akaba ajejwe kumenyekanisha amakuru yerekeye Miss Burundi. Madame Dacia Munezero, kaze neza mu kiganiro muri isanga.
Murakoze cyane kuba mwatumiye kamunyakire mu kiganiro.
Abantu benshi baheruka kumva iyi nkuru yuko Miss Burundi giye kugaruka, barabishimye cyane, baravyakiriye mu buryo butandukanye ko bari bayikumbuye. Ubanza ukatubwira muri make ishirahamwe ryo bari giye gutunganya ibi bikorwa, ishirahamwe SS Enterprise ni ishirahamwe rimeze gute?
Ishiramwe rigiye gutunganya ihiganwa rya Miss Burundi umwaka wa 2021 ishiramwe cette entreprise ritanzwe rikora mu byo gutunganya ibiteramo bitandukanye mu Burundi hama bakaba bamaze gukora iteramo byinshi binini aho batumiye abaririmbyi bakomakomeye bo ku nubwa nivo mpuzamakungu harimwo ama basanzwe bazi nka Fali Ipupa hariho Mbili Abel hariho na Diamond asigaye ari umuririmbyi akomeye cyane ubonye ku isi yose hakaba ariho n'uwa nyuma yaje mu 2020 yitwa Harmonizer abo nabo n'abaririmbyi rero bo ku rwego mpuzamakungu ishyirahamwe Ese Entreprise imaze kuzana ngaha mu Burundi kuva mwaka wa 2017 gushyika ku ino saha rero ubu rero uwo mwaka bakaba bashimye kunagura ihiganwa rya Miss Burundi mu myaka 2021
birumvikana ariko SS Enterprise ifise uburambe bwinshi mu bijanye no gutunganya ibirori kandi ko bizogenda neza turabyizeye ko bizogenda neza ko bafisemwo ubuhinga bwinshi abo Barundi canke abo banyamahanga bamaze kuza mu gihugu cy'u Burundi twarabonye yuko ibirori batunganyije byari bidasanzwe none tutarinze gusubira muri kahise canke ivyabaye muri kahise ariko kandi kuba wabifuza kumenya bimwe mu byatumye amahiganwa ya Miss ahagarara imyaka ine yose ubu ibyo bibazo byo bavyarakemu
ihiganwa ryarahagaze imyaka ine hari habaye ibibazo munandi kuko ishyirahamwe SSTV ryategura amahiganwa mu iyo myaka yahera n'andi mashyirahamwe atandukanye bagiye baragira ingorane tutazi icyo zapfa ko mu bitanzwe ariko wasanga niko abamisi byanze ko babandanya cyane abari batowe muri icyo gihe batashoboye gufata mugongo uko bitegekanijwe mu nyuma rero biratuma iryo shiganwa rihagarara kuko abari baritunganije muri uwo myaka ahera mu 2017 yari niyo Miss Burundi ya nyuma adashobora gutorwa mu yindi myaka umva rero barabuze uburyo barabuze ingene babandanya gushika ku ino saha rero ntibwaye bwasubire gutunganya iryo higanwa niho rero ishyirahamwe Entreprise uwo mwaka ryavuze ati nti u Burundi nibwo bandanya butagira ubuserukira dufite umuminsi amaze imyaka ine ari ku ngoma ati reka tutora uyundi yosubirira watowe mu 2017
nk'uko tubisoma mu matangazo atandukanye muzokorana n'ibisata bitandukanye bya leta mu gutunganya aya mahiganwa bamwe baribaza niba iki gikorwa koko cya Miss Burundi cyaragiye mu minwe ya leta canke koko kiri mu minwe y'iryo shyirahamwe ryigenga
oya iri higanwa riri mu minwe y'ishyirahamwe ryigenga za SS Entreprise leta yaje kumufata mu mugongo kuko urazi kugira ngo utunganye ikintu mu gihugu kandi gihamagarira intara zose uteza kuronka uruhusha bwa mbere na mbere uruhusha mva rwatanzwe n'ubushikirangaji bw'ubusandaji amahinguriro hamwe na n'igisata cy'ingenzi nayo barabahaye uruhusha muri SS Entreprise bashobora guhitunganya hama ikigo ishyirahamwe ry'umutambukanyi umukuru w'igihugu wacu OPEDAD naryo ryarashimye kudufata mu mugongo nyuma y'uko SS Entreprise yasabye iryo shyirahamwe rya OPEDAD ko bo dufata mugongo baremerera bwa ati ego opedad dufata mugongo irihiganwa rya Miss Burundi 2021 niho rero mwahavuye mubabona ku uwo munsi inama yo gutanga udushese iryo higanwa ryabaye tariki zibiri z'uku kwezi kwa kabiri
ubu none intumbero nyamukuru SS Enterprise n'abayishigikiye bihaye n'icyo bifuza gushika ko ku mwigeme w'umurundi kazi n'igihugu cy'u Burundi muri make niki
ishyirahamwe SS Enterprise kanabarishigikiye bashaka yuko umukobwa w'umurundi kazi atera imbere kandi cyane cyane ashyira ishusho ry'u Burundi byiza mu makungu kuko tuzotora umukobwa mwiza w'ubwenge mwigeme mwiza w'ubwenge yubaha kandi agendera akaranga ku Burundi n'imico y'u Burundi ku buryo ngo ahazoja hose kuguserukira u Burundi bazovuga bati abarundi kazi bameze uku baritonda ni beza bafite ubwenge nicyo dushaka cyane cyane muri iri higanwa kandi gutegere umwigeme w'umurundi kazi nuko uwo mukobwa azotorwa tuzomufasha gushyira mu ngiro imigambi azoba afite kandi iteza gufasha abandi bigeme b'abarundi kazi umva hari igihe azotanga n'indi ashobora gukorana haba n'ikigo opedad haba n'ibindi bisata byo muri leta umva dushaka gushyiramo inguvu bishoboka kugira by'ukuri uyu mwaka utandukanye n'indi myaka aho aba Miss Burundi batogwa wasanga kenshi biherera kuri finale ugasanga ntibagiye bafatwa mu mugongo cyane mu nyuma umva rero ati uyu mwaka n'indi izokurikira yuko umukobwa w'umurundi kazi azotogwa by'ukuri uzobona yuko ariko arateza imbere abakobwa abakenyezi ariko n'igihugu cyose ugati by'ukuri hari umwigema serukira u Burundi ntitumwibuke gusa uwo munsi wa finale yego
none ibikorwa by'urubanza byo byifashe gute icyo muri ko murashira imbere cyane cyane nk'abajejwe kumenyesha makuru y'aya mahiganwa icyo mushira imbere ni ikihe abantu bomenya
ego muri iki gihe turi mu kiringo cyo kwiyandikisha kidatanguye ujya mutse hatanguzwa iri higanwa teki zibiri bikazoshika itariki 25 z'ukwa kabiri uretse ko turahimiriza duca mu binyamakuru bitandukanye duca ku mbuga ngurukana bumenyi ari Facebook ari Twitter cyangwa Instagram hose tugenda turacaho dushyana na WhatsApp itubwira n'abantu kububwira abigeme b'abarundi kazi biyandikishe ku bwinshi kugira ngo hazovemo umwe ashobora guserukira u Burundi urumva nico turiko turakora kandi turakorana n'inzego zo mu gihugu ababuramatari ko bari baje ujya munsi dutangura kugira bahimirize abenegihugu batwara umva cyane cyane abigeme kuko nibo biyandikisha bakababwira ko bo kwiyandikira rero muri iryo higanwa baserukire ubundi bwacu
bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Manio mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0
naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
Nenemuzo kwa kila bige mibashika kuri bangahe hariho abasanzwe baserukira intara zabo no kuvuga yuko nabandi basanzwe bigeme basanzwe badaserukira intara zabo nabo nyene bazoshobora kuja mu mahiganwa muzokwakira abangana bate
oya nta gitigiri twashizeho twebwe tuzoraba iryo tariki ya 25 zishitse abayandikishije hanyuma cha tutangwaye kuraba dufatiye kubisabwa turaba rero ababikwije tukaza tutangwa rero kugira ama selection ko novuga ijambo byo byundira riransize
nibaza ko bavuga ngo na majonjo
cha dutangwa gucagura abakwije ibyangombwa kuri aba bazo babiyandikishije mu ntara zitandukanye yego kuri cyo kandi tuzo baje kwiyandikisha tuzogenda mu ntara za ruguru kuraba kubasangayo abazo babiyandikishije dusanga ati uyu yandikishije kwa Gitega canke hehe cha tugenda ko hariho intara zine twavuze ko tuzogenda gucagurira yabigeme hariho Gitega muri centre hariho Makamba muri sud muri nord hariho Ingozi amadero na Bujumbura aho seho tuzoca kugira ngo turaba abakobwa bazoba biyandikishije bavuye mu ntara zo hagati mu gihugu ego igitigire tuzogifata tugereranije ku bantu bazoba biyandikishije
Radijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga aho kuri uno munsi wa kabiri turiko turaganira ku rubanza amahiganwa ya Miss Burundi uyu mwaka w'2021 ni nyuma yaho aya mahiganwa yari yarahagaritswe imyaka ishika kuri 4 ariko agiye kunagugwa akaba agiye kuyobogwa n'ishirahamwe SS Enterprise umutumire wacu no munsi ni Madame Dacia Munezero ajejwe kumenyekanisha amakuru muri rishirahamwe no muri bino bikogwa Madame Munezero urubanza nyamukuru none mwaramaze kurutorera umunsi n'ikibanza nyizina
umunsi twarawutoye ni tariki 10 z'ukwa kane ku mwaka w'2021 ikiba turacyakirondera kugira ngo dutore cyiza cyane kandi cyorohereza benshi ubu rero komu tukiri mu ntango ikibanza tuzokibamenyesha hegereje ariko itariki iryo turayizi ko ari itariki 10 z'ukwezi kwa kane ego akagihindutse murazi yuko ntawuzi ibintu yari bishobora guhinduka ariko twebwe itariki tumaze gushyiraho ni itariki 10 z'ukwezi kwa kane 2021
nk'uko rero urabivuga ubu muri mu gikorwa cyo kwakira abiyandikisha muri ayo mahiganwa muraba ko bakwije ibisabwa utubwira muri make cyane abari ko barabumva bipfuza kwiyandikisha hasabwa iki muri rusange kugira ngo umwigeme yiyandikishe
ibisabwa kugira umukobwa yandikishe muri iri higanwa ateza kuba ari umukobwa ari umwigeme akaba cyane ari umurundi kandi afite icemeza urumva ikarata ndangamuntu akaba azi kuvuga neza ikirundi n'igifaransa akaba yarahejeje amashuri yisumbuye kandi afite urupapuro rw'umutsindo rubyemeza akaba afite kandi imyaka iri hagati ya 18 na 25 ibiro ateza kuba atarenza 65 hama uburebure akaba afite uburebure butari munsi y'imetero n'amasantimetero 65 kandi uwonye yandikishije ategerezwa kuba atari baruka canke yarubatse ugwiwe kandi uwo yandikisha ateza kuba yitunganije neza adakurikiranwa n'ubutungane byo bavuga mu Faransa kaje judiciaire vierge
ego no kuvuga yuko bazoza bitwaje izo mpapuro zose zerekana ibyo byose mu kwiyandikisha
mu kwiyandikisha ubunye hari uburyo bubiri hariho guca ku mbuga ku rubuga ngurukana rumenyirwa Miss Burundi ariko wezi tatu akaburungu Miss Burundi akaburungu com utubona aho baca mu kwiyandikisha ukazura bandanya wandikiza amatazirano imyaka ukacha bo mu Faransa bavuga gutebesha ibyo byose ari urupapuro rw'umutsindo ari karatandangamuntu ari photo passport hama ariko ugendura bikurikiranya uciye kuri ku rubuga ngurukana bumenyi rwacu ariko naho utabishobora twaragize n'ubundi buryo cyane cyane kugira dufashe abari hagati mu gihugu aho bashobora guca kwishyira hamwe yitwa volcano yunguruza abantu bakacyagenda ku biro byabo bakazanaho amafotokopi y'ibyo byose twavuze karangamuntu diplome n'iyo photo passport hamukaca wandika ko nimero de telefone kugira dushobore kuronka aho tugutora kugira tubafashe hama bakabirungika bakabishaka kuri volcano twe tukabyitorera rero twashatse gufasha nabo bose byogora gukoresha internet cyangwa batoronka internet kuko poste ntiyashika internet mu gihugu kandi dushaka yuko abakobwa abigeme bose bo mu gihugu byakisha atari ab'i Bujumbura gusa boba bafite internet dushaka ko bose biyandikisha icyo twaciye duca kuri ubwo buryo bwa kabiri kuko borungika ibyo bibaranga kuko arungite ifotokopi ya karangamuntu yiwe yatubona ko bya bindi byose izina amatazirano imyaka afite hama mu nyuma rero tudashira ko rero n'iryo karata n'iryo nje gipapuro cy'umutsindo na photo passport yiwe
simvikana ariko muri ko muragerageza cyane korohereza umwigeme wari we wese cyane cyane nk'uko mubivuze uri hagati mu gihugu kuko twarabonye yuko unyaye mahiganwa aritarigwa cyane mu ntara zitandukanye ayo mahiganwa ya Miss ratanguye kwibonekeza cyane hama mu bisabwa nta mafaranga asabwa kwiyandikisha
oya nta mahera dusaba yo kwiyandikisha ni kubuntu
aya mahiganwa wavuze ko muzogira umunsi nyezina uzoba ari ku itariki 10 z'ukwezi kwa kane byumvikana umengo ni hafi cyane nta makenga mwa mufise y'umuvyo kwitegura cyane cyane ko mahiganwa nk'ayo usanga afise amajonjora ayo bita ama preselection ayo yoyo azoba canke muzogira urubanza nyene nyezina uguwo munsi ugutora
oya urumva beko benshi barabasizo mpumvire ko bari hafi ariko icyambere na mbere hoho hagize igihinduka tubonye ariko icyo hinduka turashobora kongerereza ariko ishyirahamwe Ese Entreprise risanzwe rimenyere gutunganya ibiteramo nk'ibyo reka ahubwo ngire ko ndakubwira nk'amatariki makuru makuru inge nazo kurikirana kugira wumve zoshika kuri iryo tariki ya 10 z'ukwezi kwa kane mu nyuma yaho kwiyandikisha bizohera itariki 25 atagihindutse azocaba nk'iminsi itatu yo y'imbere y'uko ukwezi kwa kabiri guhera turabe abiyandikishije kuri internet cyangwa ayo madosiye aja baruguru hama mu nyuma rero seleksiyo ya mbere izoba kuva itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu gushika itariki 5 cyane cyane hagati mu gihugu niho tuzogana tuca igitega za ntara zose navuga igitega Ingozi na Makamba abakobwa bazaba biyandikishije baze tubarabe tubapime ibiro tubapime ubwa burebure hanyuma rero mu nyuma abazaba batowe aca bindi iyindi togwa tariki hagati y'itariki 6 n'itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu dutangira gutegura iryo togwa rya kabiri zoba tariki 9 na 9 mars niho hazoba deuxième casting mu nyuma rero hagati rero y'itariki 10 na 18 hazoba hariho mu gifaransa bavuga ati ama séance ya coaching y'abazoba babaye selectione bizomara iminsi 8 umva ni kubigisha gutambuka neza bigisha kwishura imbere y'abantu itariki 19 z'ukwezi kwa gatatu niho hazoba demi finale yabo bakomutatu kuremwo abigeme 18 baza muri demi finale mu nyuma rero abazo 18 baduari semi finali batuwe muri semi finali bado cyasubira kwigishwa neza rero kumva ari ko baregereza ihiganwa nyezina bizoje hagati y'itariki 22 z'ukwezi kwa gatatu gushika itariki 2 z'ukwezi kwa kane niyo hazoba ayandi kwigisha bagende gutembera hagati mu gihugu mu ma lieux touristiques kugira batangure kwifotoza kurata igihugu mu mafoto abo 18 bazaba batowe mu nyuma rero igikorwa cya nyuma kizoba itariki 5 hagati y'igitariki 5 n'itariki 10 bazoba boot camp bwenyene mu kirundi no kivuga bazoba mu mwiherero niko no vuga imbere ya finale iyo rero uwo mwiherero azoba yo wa nyuma aba 18 bazatora muri demi finale baba impanuro za nyuma azoba afite aba coach benshi batandukanye arabibigisha gutambuka arabibigisha kuvuga abagira sport abigisha gutamba ikirundi kubera azotamba ikirundi ku munsi wa finale kujya berekana akaranga ku Burundi by'ukuri ko na bigeme abazotogwa azoba bashaka kwerekana akaranga n'imico y'ikirundi rero bazokwiga gutamba reka n'ibyinshi bizobera muri iyo minsi azoba ari kubarigishwa bari mu mwiherero rero itariki 10 rero baca baja muri finale ya nyuma abo 18 azatoye muri demi finale bumva rero ukuntu bizogenda bikurikirana twashatse yuko byogenda gutyo twifuza yuko bizogenda gutyo kandi twizeye neza yuko aya matariki twafashe azogenda neza bizogenda neza
none nko kubigeme bari basanzwe baheruka gutsindira ayo mahiganwa ya mamisi mu ntara zabo hari abiyumvira canke bibaza niba bobo ubwo automatic match anke ubwo nyene bazoca bitwa yuko bobo basiruka intara zabo nkuheruka gutorwa igitega Muyinga Ngozi abo basanzwe ari abamisi bobo nabo nyene bazoja mu mahiganwa canke bazoza basirukira intara zabo
hari abigeme turabugurira imiryango bazokwiyandikisha nk'abandi bigeme bose barimo bashaka kwiyandikisha higanwa muri minsi buhondi 2021 nabonye baronka ayo mahigwe kumva nti yibo kwinjira uko nyene kandi atari twebwe twari twatunganije ayo mahiganwa batsindiyemwo ngira ibisabwa byabo atari byo twebwe tudushobora kuba dusaba muri iri higanwa rya minsi buhondi ariko imiryango iruguruye twarababwiye yuko boza kwiyandikisha mbese baratangwe no kwiyandikisha bamwe muri bo harabo twabonye batangwe kwiyandikisha ku rubuga ngurukana bumenyi rwacu rwa Miss Buhundi rero n'ubundi turashoboye kubahamagarira bifuza guhiganwa muri higanwa ya Miss Buhundi 2021 bwo kwiyandikisha tuzobakiriza yombi
none nk'iri kuravugana n'abantu ubabwira ko amahiganwa ya Miss yagarutse yatanguye bavyakira bate muri make habari ngaho mu Jumbura canke no mu gihugu hagati abigeme bariko bavyakira bate canke kumbure n'abavyeyi babo n'abandi benshi mu gihugu bariko bavyakira gute
bavyakira neza barabirindiranye igishika cinshi kuri umuntu bwa mbere hari aci imyaka 4 atamisi Burundi iba kandi ugasanga n'andi mahiganwa ariko araba hama harimwo ingorane hirya no hino barabiganishika yuko Miss Burundi nizogenda kandi bifuza ko izogenda neza barabonye ingene yatanguye ujya munsi tuyitanguza ko hari abanyacyubahiro benshi baje gushigikira Miss Burundi basanzwe bazi ishyirahamwe SS Entreprise ko yamitegura ibiteramo bikomeye kandi bikagenda neza ntihagera uwidoga n'umwe kuva umwaka w'2017 bazana abaririmbyi mpuzamukungu ntihagire ugenda yidoga ati jewe ndafashwe neza barero ababibonye nko ku ma réseaux sociaux dati ikintu kirimwo ishyirahamwe SS Entreprise aho turizeho kizogenda neza kandi cyane cyane gishigikiwe na n'ishyirahamwe ry'umutambukanye umukuru w'igihugu PIDAD n'ubushyikirangane butandukanye bwati biteza kugenda neza ko abo bose babigiyemo umva rero urabye neza bariko bariyandikisha ku bwinshi abigeme babishaka kugira nabo baje muri iri higanwa kubera bari barinyotewe imyaka yari yaciye ni myinshi
mwaba mwaratanguye gutumira abaririmvyi abazoteramisha abantu ubwo rubanza ruzoba rumeze gute cyane muracyari mu myiteguro abantu barifuza kumenya bati ninda zoririmba ninda zotamba abasaha bazaba bahari ni bande
unye turacyari mu myiteguro ntitwohita tuvuga ngo umusaza zoririmba muri finale unye turacyari muri icyo kiringo cyo guhimiriza abantu biyandikishije ku bwinshi hanyuma twavance babone ngere demi finale igenda hanyuma urumva ibintu ubivugiye rimwe ntanuzeye bavuga ngo nta suspense tubira kuhaba uburyohe ucamuheta uvuga ibintu icyarimwe ariko rero urumva tuvuga tugenda buke buke tubabwira ati ubunye murabonye ese santubwizigi bifashe mu ntoki turashyikiwe n'aba n'aba muzoba mubona nyine bizogenda nk'uko babonye ibirori byo gutanguza iri higanwa ngene byagenze neza baravuga ati ibikurikira hoho rero bibigenze gutya anya ari gutangura bikurikira azoba ari byiza gusumba
hama none uzotsinda azohabwa iki mu mutegekanyije iki uretse kumbure n'ibindi ushobora kutubwira byo guserukira igihugu n'ibindi azoshobora gukora bikamufasha mu buzima bwiwe muri kazoza azoronka iki nk'umudari cyangwa nk'agashimwe uzotsinda
utotsinda nka Miss Buhundi uyu mwaka w'2021 azoronka umuduga mwiza cyane azoronka umushahara kuva atanguye ari Miss Buhundi gushyira azoheze akaba ari ubwa mbere bibaye muri aya mahiganwa kubera ikindi gihe baronka ubushimugo nyine ntibasubira kuronka ikindi kintu mu nyuma ariko twebwe twashimye ko azoronka umushahara ukwezi ku kwezi uzomufasha mu kurangura iyo migambi no kwifashisha wenyine kandi azokurigwa n'ishuri mwumvise yuko mu bisabwa utiza kuba wahejeje amashuri yisumbuye bivuga yuko ugira utangure cyangwa usanzwe wiga mu mashuri universite rero umwaka azomara ariko ari Miss Buhundi azorihigwa amashuri ari ngaha i Burundi uvuga ngo universite ayiga ngaha i Burundi ishyirahamwe ESSOPIS izomurira amashuri uwo mwaka wose azomara ari Miss Buhundi
hari n'ibindi muba mutekanijwe kumvure byo guserukira igihugu hanze mu makungu uretse uko kuzoba ari karakorera iyo programme cyangwa projet umugambi wiwe azoba afise
ego tuzomufashamo cyane cya mbere nuko tuzaraba ku mbuga ngurukana bumenyi ko hari amahiganwa akomeye atanguye ashobora kwiyandikishamo ko hari gisanga hari amahiganwa aba abarundikazi ugasanga ntibayamenye kandi bashobora kuyagira tuzoguma turi maso tuzatora ko hari amahiganwa ryatangure hama dumufashe kuronka impusha uburyo bwo kugenda guserukira igihugu muri ayo mahiganwa bumva turifuza by'ukuri ko uwo mwitazotuga umwaka azoshika kure ashikane n'igihugu cyacu kure
abazoba bari mu bazotora cyo twakwita jury bobo mwaba mwarabateguye abantu baba babazi bo bari bande
yani ubunye ntiturabavuga amazina tuzobavuga amazina muri iminsi iri imbere duhejeje gutora ikiringo cyo kwiyandikisha giheze hageze rero yuko babatangura gutorwa niho tuvuga amazina y'abazoja muri jury kuko ubavuze kare birashobora kutangura gutera ibibazo bavuga ati urantorera naka narumvise kuri muri jury umwana wanjye yariyandikishije nukore nchudu umadushaka kukurindira waheze kuyandikisha hama tubavuge mwenyuma
nukwirinda kamwa na mama
nukwirinda kamwa na mama wabuze kari jikati mwana wanje yandise ulara umutore nije tushaka kugwanya
Ego dusozera rero madame Munezero wo kongera ukabwira abigeme aho bashobora kwiyandikisha muri make nivyo bakeneye kugira ngo batangure baje muri rihigano.
Umva twashaka usubira guhimiriza abigeme bo barundikazi bose bariko batwumviriza bari hagati y'imyaka 18 na 25 kandi bahejeje amashuri yisumbuye yuko bokuyandikisha kaba bafite ibiro bitarenga 35 bafite uburebure bw'imetero n'amasantimetero 35 batajya munsi y'izo metero biyandikishe ku bwinshi bashobora guca ku rubuga ngurukana bumenyi rwa Miss Burundi wezi tatu akaburungu Miss Burundi akaburungu com cyane bagashobora gusiga ibibaranga akaba ari byo fotokopi akaranga muntu fotokopi y'urupapuro rw'umutsindo hamwe na photo passport ku biro bya Volcano bibegereye amatwe tuzobitora kandi ntibibagire ushira ko nimero za telefone zabo kugira ngo turamutse tubakeneye dushobore kubaronka bitagoranye rero banyaragase biyandikishe murumva yuko itariki 25 itari kure cyane nitwifuza ko hari n'umwe yo sigara inyuma itariki 25 z'uku kwezi nyene kwa kabiri niho tuzaba duhagaritse kwiyandikisha rero tubabarindiriye n'ugweze
Twizeye yuko bazokwiyandikisha ari benshi kumbure kugira ngo byihute hari abashobora kuba bipfuza kubahamagara ku murongo wa telefone kugira ngo babaze ibibazo canke bumva yandi makuru hari telefone mwategekanije abantu buhamagara ko kugira ngo baronke makuru
ego bashobora gutelefona ku nimero 76 amajana 79 kasubiremo 76 77 99 canke bakandika batelefona ku nimero 22 25 31 ubusa 8 22 25 31 ubusa 8 izo nimero bashobora kuzisanga ku rubuga ngurukana bumenyi rwacu bazozisangako cyane bakarunka kuri email yacu byose byanditse ko kuri ntodeye kuri site web yacu ni kuri site web yacu nayivuze email yacu ni missburundiofficiel@gmail.com niko nayisubiramo musha kwandika email ni missburundiofficiel@gmail.com
Muravyumvise rero muraronse amakuru menshi ashobora kubafasha kwiyandikisha mwihuse cyane muri rihiganwa rya Miss Burundi umwaka w'2021 mwari mwumvise ko twari ko turaganira na Madame Dacia Munezero ajejwe amakuru ya Miss Burundi murashaka kumushikira nawe nyene mu buryo butandukanye kugira ngo abandanye abashikiriza amakuru kuri rihiganwa rihambaye irihiganwa rigiye kuba mu gihugu cy'u Burundi uyu mwaka mu kwezi kwa kane Madame Dacia Munezero wakoze cyane gufata akanya ko kuganira n'ijwi rya Amerika kuri aya mahiganwa ya Miss Burundi
ego murakoze namwe kuba mwatwakiriye kugira tubashikirize amakuru ajyanye n'iryo higanwa rya Miss Burundi 2021
murakoze cyane
murakoze namwe
Murisanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngiye ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mugisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri isanga. Muri iki gice cha kabiri cy'ikiganiro muri isanga cy'uyu munsi tujye kubashikiriza amakuru yerekeye ikigo kiri mu ntara ya Kirundo ku musozi wa Nyange Bushaza. Hari ikigo cha Alvisef Twubahane kirwanya ibikorwa bibi bikoregwa abakobwa n'abagore nko kubafata ku nguvu. Mugenzi wacu Veniste Nshimimana yaganiriye na Pasteur Godebert Manirakiza umuyobozi w'ishyirahamwe Alvisef Twubahane, atangura amubwira uko iryo shyirahamwe ryavutse n'ibikorwa byaryo.
Ishyirahamwe Alvisef Twubahane ishyirahamwe ryiyemeje kugabanya amabi akorerwa abakenyezi cyane cyane aturutse ku ihohoterwa. Hanyuma iryo shyirahamwe rikongera rikagerageza kugira ngo riteze imbere n'abanywanyi cyangwa n'igihugu mu dukorwa tumwe tumwe tw'iterambere, mu ntumbero y'uko nabo nyene bakorewe ihohoterwa bashobora kuronka uko bafatwa mu mugongo, habonetse uburyo bwo kubafata mu mugongo.
Nimudusobanurire mukora bwute mubigenza mute kugira ngo mushobore kurwanya iryo hohoterwa rikorerwa abategarugori.
Iryo hohoterwa ukuntu turirwanya ni kwigisha inyigisho zo kwigisha ababa bakorewe iryo hohoterwa hamwe n'abandi b'imboneza zo mu gihugu nk'abaremesha kiyago canke abantu baserukira abandi mu bintu ivyo aribyo byose, kugira ngo tubahimirize kugira ngo baze baratabariza abahohotewe. Mu kubatabariza rero ni ukubajyana kwa muganga hakiri kare kugira ngo babapimishe indwara zifatira mu bihimba vy'irondoka bashobora kuba baciye bandurira, bongere babatabarize no mu nzego z'ubutungane mu gihe ari nkenerwa. Rero turakora ihimiriza. Hanyuma sivyo gusa, iyo hariho abahohotewe naho tukabamenya turaheta na twebwe tukabajana kwa muganga tukabanyarukiza, kuko benshi uca usanga bikumira cyangwa bafise ubwoba cyangwa bafise isoni zo kuvuga ibyabaye. N'ishapfu mbega numva n'ubwoba bucanze n'isoni mbere n'ishapfu ibyo bakorewe bagaca bumva bihebuye bakumva no kujya kwa muganga umengo si ngombwa umengo bihebye ko bagaca babivamo. Rero tukabaremesha iyo batwituye tukabashikana cyangwa iyo twumvise aho byabaye tukabashikana mu nzego zibijejwe z'amavuriro bakabatunganiriza bakabasuzuma bakaraba ko hari icyononekaye. Urumva tumbashikane kwa muganga niba acamenya ibyo akwiye gukora, bibaye ngombwa kandi turabajyana no mu nzego z'ubutungane kugira ngo naho nyene babatunganirize.
Abo bategarugori mwatabaye nabo mutabara mubona bari mu kihe kigero? N'abana bakiri batoya ndetse n'abamaze gukura bari mu kihe kigero?
Baracanze harimo n'abakuze, hari usanga abakuze n'abakenyezi bakuze, hari usanga harimo n'inkumi, hari usanga harimo n'abana. Ariko abana rero usanga kenshi aribo benshi abana bato hari usanga barimo. Ariko rero hari n'ikindi tubireka turabona kumengo hariho n'abagabo bahohote rimwe na rimwe, ariko akenshi n'abakenyezi.
Iyo uvuze ko hariho n'abagabo bahohoterwa, n'abagabo bafatwa ku ngufu nabo, n'abagabo bakubitwa, n'abagabo bahohoterwa kabuki ku buhe buryo?
Hariho abagabo bahohoterwa cyane cyane nk'aba bana b'abahungu bari mu ibarabara nibo tumaze kubibona ko cyane cyane ntajya bari mu ibarabara usanga bibera mu isoko ugaca usanga bagenzi babo barabahohora.
None aho ngaho ku musozi wa Wanyange bushaza muri komini ya Kirundo abaturage ndetse n'abategetsi bakiriye bate icyo gikorwa cyanyu cyo kwiyemeza gutabara abagore ndetse umbwiye n'abagabo ko nabo mu batabara abo bose bagirirwa ibyafura mbi
icyo gikorwa baracakira neza abo duhora twitura abatwakira ndetse ko muri iyi minsi ntabikorwa biriko birakorwa byinshi aho twariko turabikora umwanya wose tubikoze bahora batwakira neza kuko barabyumva kandi baratunganiriza abakorewe ibyo byafura mbi bahora batwakira nko kwa muganga dufate tubajyana kuri hopitali Kirundo ku bitaro bikuru byo mu Kirundo abaganga bahari bahora badutunganiriza bakabavura bakabaha imiti bakabapima yego ndetse n'abo mu nzego z'ubutungane nabo nyine bahora batunganiriza rwose.
Hari inkunga igaragara muhabwa na leta muri kino gikorwa cyanyu
mu by'ukuri ishyirahamwe ryacu riramaze igihe ririko rirabikora haravutse n'andi mashyirahamwe mbere yandi akora nk'ibyo nyene tugafashanya leta rero yatera inkunga igihe cyose umva bikenewe kandi byihutirwa bahita bakabidufasha kandi niyo twituye abajejwe intwaro nabo nyine barabidufasha
kugira ngo mumenye ko hari umuntu wahohotewe n'abaturage babaryakara bakababwira batari umuntu hariya wahohotewe cyangwa se yaza basanga akabitabaza ati ni muntabare narayihohotewe bigenda gute
ukuntu tubimenya nuko hariho abantu bamashyirahamwe yandi dukorana ari mu makomine rero urabona ko twe turi ku mugwa mukuru w'intara hari hayandi mashyirahamwe ari mu makomine yama navuga bisata byacu cyangwa n'andi mashyirahamwe kwayo rero ayo tuguma dukorana turavugana ku mwanya ku mwanya ku byo baba bariko barakora rero iyo habaye ikibazo kihabaye hirya no hino kubera tuba dufise abanywanyi b'ishyirahamwe n'abandi baparteneri ni ukuvuga amashyirahamwe dukorana baraheza bagaca barungika abantu mu gihe bitashoboye guherera hariya iyo baherereye mu ikomini ngo babavuze kandi ko bikenewe ku byimu baca babarungika tugaca tubakira hano ku mugwa mukuru w'intara bobo abakorewe ayo mabi bobo biranabagora kwitura inzego si cyane babyitura ariko kubera bafite n'abaremesha kiyago abaremesha kiyago bo mu buvuzi bari mu bisata by'ubuvuzi bitandukanye bari mu misozi mu mihana bari mu ku makora yine ya rusasuma abo rero ikintu cyose babonye baraheta bakamenyesha amashyirahamwe asanzwe abikora nk'iyo rero abo baremesha kiyago babonye abahohote nibo baca bagenda kwitura ishyirahamwe kanaka ribikoramo hanyuma twese tugaca tubimenya tugafashanya.
None se uretse gufasha abo bakorewe amabi ni iki kindi mukora? Ndashaka kuvuga nko kwigisha nabo ngabo bakora mabi kugira ngo bareke izo ngeso mubageraho mute
abo bakora izo ngeso rero biragoye kubabona wamenya uko bakoze icyo nyine ubundi bafashweho bagaca babafunga ubwo kandi muri rusange turigisha abenegihugu bose tuciye mu mboneza ati mu mihana mboneza abantu b'abalideye tubaheza tukabigisha kuboka barafasha abakorewe ibyo cyangwa tukabigisha ingaruka mbi ziri mu ihohoterwa rikorerwa abakenyezi tukabigisha imyifato nziza ibereye imyifato runtu y'uko umuntu yo kwifata kugira ngo areke guhohotera umugenzi we yego hamwe n'inyifato iyo gutabara inyifato runtu kugira ngo ntibahohoterane kubiga ingaruka mbi zijyanye n'amabi akorerwa abakenyezi hamwe n'ingene botabariza ababikorewe ni muri ibyo dukora muri rusange mu bijyanye n'ingene tuhimiriza abantu kurwanya duciye mu mboneza ziri mu mihana itandukanye tugasubira tugakora n'ibindi bikorwa by'iterambere ibikorwa by'iterambere rero turakinga ibidukikije aho duherereye cyangwa hirya no hino.
Pastor Godbert Manakiza uri umuyobozi w'ishyirahamwe Alvisef twubahane mu ntara ya Kirundo kumini Kirundo ku mutumba wa Nyange Bushaza, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Ndabashimiye nanje nje ndabashimiye urakoze mani bahetagire
murakoze namwe
bahita bakabidufasha kandi niyo twituye abajejwe intwaro nabo nyine barabidufasha
kugira ngo mumenye ko hari umuntu wahohotewe n'abaturage babadakara bakababwira batari umuntu hariya wahohotewe cyangwa se aza basanga akabitabaza ati ni mu ntabare naraye mpohotewe bigenda gute
ukuntu tubimenya ni uko hariho abantu b'amashyirahamwe yandi dukorana ari mu makomine rero urabona ko twe turi ku mugwa mukuru w'intara hari hayandi mashyirahamwe ari mu makomine yama bisata byacu cyangwa n'andi mashyirahamwe kwayo rero ayo tuguma dukorana tubavugana ku mwanya ku byo baba bariko barakora rero iyo habaye ikibazo kihabaye hirya no hino kubera tuba dufise abanywanyi b'ishyirahamwe n'abandi baparteneri ni ukuvuga amashyirahamwe dukorana baraheza bagaca barungika abantu mu gihe bitashoboye guherera hariya iyo baherereye mu ikomini ngo babavuze kandi ko bikenewe kuzima baca babarungika tugaca tubakira hano ku mugwa mukuru w'intara bobo abakorewe ayo mabi bobo biranabagora kwitura inzego si cyane babyitura ariko kubera bafite n'abaremeshakiyago bo mu buvuzi bari mu bisata by'ubuvuzi bitandukanye bari mu misozi mu mihana bari mu kumakora yine ya rusasuma abo rero ikintu cyose babonye baraheta bakamenyesha amashyirahamwe asanzwe abikora iyo rero abo baremeshakiyago babonye abahohotewe nibo baca bagenda kwitura ishyirahamwe kanaka ribikoramo hanyuma twese tugaca tubimenya tugafashanya.
None se uretse gufasha abo bakorewe amabi ni iki kindi mukora? Ndashaka kuvuga nko kwigisha nabo ngabo bakora mabi kugira ngo bareke izo ngeso mubageraho mute?
Abo bakora izo ngeso rero biragoye kubabona wamenya ruko bakoze icyo nyine ubundi bafashweho bagaca babafunga ugaka kandi muri rusange turigisha abanyagihugu bose tuciye mu mboneza ziri mu mihana mboneza abantu b'abaridere tugahita tukabigisha kuboza barafasha abakorewe ibyo cyangwa tukabigisha ingaruka mbi ziri mu ihohoterwa rikorerwa abakenyezi tukabigisha imyifato nziza ibereye imyifato runtu y'uko umuntu yo kwifata kugira ngo areke guhohotera umugenzi we yego hamwe n'inyifato iyo gutabara inyifato runtu kugira ngo ntibahohoterane kubiga ingaruka mbi zijyanye n'amabi akorerwa abakenyezi hamwe n'ingene botabariza ababikorewe nigo ni muri ico dukora muri rusange mu bijyanye n'ingene tuhimiriza abantu kurwanya duciye mu mboneza ziri mu mihana itandukanye tugasubira tugakora n'ibindi bikorwa by'iterambere ibikorwa by'iterambere rero turakinga ibidukikije aho duherereye cyangwa hirya no hino.
Pastor Godbert Manakiza uri umuyobozi w'ishyirahamwe Alvisef twubahane mu ntara ya Kirundo kumini Kirundo ku mutumba wa Nyange Bushaza, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Ndabashimiye nanje nje ndabashimiye urakoze mani bahetagire
murakoze namwe.
kwisanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika. Radio ifika America yo yabaye isubizo cyacu mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu.